Ruka ikigabane cy'umunane. Hashize igihe gitoya agendagenda mu bisagara no mu mihana ababwira ijambo ry'Imana avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe n'abagore bamwe bakirijwe ibisigo n'indwara, Mariya ariwe Magdalene, abadayimoni ndwi bari baramuvuyemwo na Yohana mukakuza, umukuru w'abakozi bo mu rugo rwa Herode na Susana n'abandi bagore benshi bafashisha Yesu n'abigishwa biwe ivyabo. Ishengero ryinshi rirakorana kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we abacira umugana ati:
Umubivyi yasohoye imbuto ziwe akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare zihejeje kumera ziruma kuko zibuza habomvye, izindi zigwa mu mahwa hagati amahwa merana nazo arazinyoha, izindi zigwa mu ivu ryiza ziramera zama impeke imwe ijana iyindi jana, bityo bityo.
Avuze ibyo avuga n'ijwi rirenga ati:
Uri n'amatwi yumva niyumve.
Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani icyo usobanura, arababwira ati:
Mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko abasigaye babibarigwa mu migani ngo barabe, yamara ntibabyitegereze, bumve yamara ntibabitahure. Umugani n'ubu: imbuto n'ijambo ry'Imana. Abiruhande y'inzira n'abaryumvise, maze umwansi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abo ku rutare naba iyo bumvise iryo jambo baryakirana umunezero, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe kigeragezwa bakarireka. Izaguye mu mahwa n'abaryumvise, maze bariko barigira umwitwaririko wo muri ubu bugingo bo n'ubutunzi n'ibihimbaro byo muri bwo bikabanyoha, ntibama imbuto nziza. Izo mu ivu ryiza n'abumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye, bakamishwa imbuto no kwihangana. Kandi nta wodomeka itara ngo agihubike k'ikintu canke ngo arishire mu rutara, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona. Kuko atacanyegejwe kitazozanwa habona, canke icagizwe ibanga kitazomenyekana kikaja habona. Niyubara uburyo mwumva, kuko uwufise azohabwa, kandi uwudafise azokwakwa n'ico yiyumvira ko afise.
Maze nyina n'abavukanye biwe baza hari, ntibashobora kumushikira ku bw'ishengero. Baramubwira bati:
Umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze bagomba kubonana nawe.
Nawe arabishura ati:
Mama na bene mama, n'ababumva ijambo ry'Imana bakarikora.
Igihe kimwe Yesu n'abigishwa biwe batambukira mu bwato, arababwira ati:
Tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga.
Bahera ko baragenda, bava ku nkombe. Bariko baragenda arasinzira. Haduka igihuhusi cy'umuyaga mu kiyaga, ubwato bwariko buruzura amazi bari mu irinde. Baraza baramukangura bati:
Mwigisha, mwigisha, turapfuye.
Arikangura aziriza ingunza no gusuriranya kw'amazi birahora abagahwekere. Arababaza ati:
Mbega ukwizera kwanyu kuri hehe?
Baratinya baratangara barabazanya bati:
Mbega uwo ni umuntu ki, kw'abarira n'umuyaga n'amazi bikamwumvira?
Bafata hakurya mu gihugu c'abageraseni kirabana ni Galilaya. Ashitse musozi, umuntu yavuye mu gisagara yinjiwemo n'abadayimoni aramusanganira. Yari amaze iminsi myinshi atampuza cambara, nta nzu yabamwo, yaba mu masenga yimva. Abonye Yesu arasemerera, amwikubita imbere, avuga n'ijwi rirenga ati:
Mushaka kwikiga Yesu umwana w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntunyicerure.
Kuko yari abari iyo mpuhe mihumanye kuva muri uwo muntu yahora imutera kenshi, kandi bamubohesha iminyororo ku maboko no ku maguru bakamurinda, agacagagura ibimuboshe, dayimoni akamutwara nk'agashururu mu bugaragwa. Yesu aramubaza ati:
Witwa nde?
Aramwishura ati:
Ndigitero.
Kuko abadayimoni benshi bari baramwinjiyemo ziramwinginga ngo ntazibarire kujikuzimu. kandi hari ubusho bw'ingurube nyinshi zirisha kuri uwo musozi. Ziramwinginga ngo azemerere kuzinjiramo. Arazemerera. Abadayimoni basokoroka muri uno muntu, binjira muri nyangurube, umukuku wirukira ku gatembwe, kiyisuka mu kiyaga, amazi arazimiga. Abaziragira babibonye barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo bavayo, baza kuraba ibyabaye, bashikaho Yesu ari, basanga wa muntu dayimoni zamuvuyemo, yicaye iruhande y'ibirenge bya Yesu, yambaye ubwenge bwagarutse. Baratinya. Ababibonye babiganira ingene uwari yinjiwemo n'abadayimoni yakize. Abantu bose bo mu gihugu c'abageraseni gikikije aho baramwinginga ngo ave iwabo kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Atambukira mu bwato asubira inyuma. Ariko wa muntu dayimoni zavuyemo aramwinginga ngo agumane nawe. Ariko aramusezera ati:
"Subiri muhiri wawe ubadondere iby'Imana igukoreye byose."
Aragenda akwiza mu gisagara cyose ibyo Yesu yamukoreye byose. Yesu agarutse, ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isengero ry'Abayuda. Yitembagaza imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo azimuhiriwe kuko yari afise umukobwa w'ikinege, yari amaze imyaka nk'icumi n'ibiri avutse kandi yariko arahwera. Ariko aragenda, ishengero riramubanda. Umugore arwaye ubutinyanka, yari abimaranye imyaka icumi n'ibiri, yamariye utwiwe twose kubavuza dutangamo ingemu, ntiyagira ushobora kumukiza, amuturuka inyuma, akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati:
"Ninda nkoze ko?"
Bose bahakanye, Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati:
"Erega mwigisha, n'ishengero rigutaye hagati rikugundanira ko?"
Yesu aramubwira ati:
"Hari uwunkoze ko kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo."
Wa mugore abonye yuko atayoberanye, aza ahinda agashitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako n'uko akize uwo mwanya. Aramubwira ati:
"Mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro."
Akivuga, haza umuntu avuye kwa wa mukuru w'isengero ry'Abayuda ati:
"Wa mwana wawe aracikanye, ureke kugora umwigisha."
Maze Yesu abyumvise aramubwira ati:
"Ntutinye, wizere gusa arakira."
Ashitse ku nzu, yagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe, atari Petero, Yohana na Yakobo, na se wa nyamukobwa na nyina. Asanga bamuririra bose bishishitira. Arababarira ati:
"Ntaco murira, ntahwereye, ariko arasinzirije."
Baramutwenga bamushimanga kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga n'ijwi rirenga ati:
"Mukobwa, vyuka."
Ubuzima bwiwe buragaruka, acava hasi uwo mwanya. Yesu ababarira ngo bamugaburire. Abavyeyi biwe baratangara, ariko arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu n'umwe babwira ibibaye.